Hii ni Radio Hijui ya Amerika. Hijui ya Amerika jie kwa shiriza vigano vya jomu kile unia mkia Rwanda Morundi mtukumbi ya kumilongo bingu fia shortwave kumetero chumene chena na kumetero mirongi na zivili Murwanda mtukumbi ya kwenye FM jana kane ibiche vitatu mwushora na kuzo kuliki ya kuli Facebook na YouTube kuli Radio Achuno kukiwanza cha chamakuru wezi tatu akaburungu Radio Achu VOA akaburungu.com Mwili weneza mshuti mwesti na mwili wakundi radio ni shudi Amerika mwili kumuna Frederick hundi kijen ikaze mwesti mkiga milo mwili sanga
Muri Nsanga Muri Nsanga ni ikiganiro cy'izuri rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibyagarigari bya Afrika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya Amerika.
Kandi mu ntara y'Amuyinga aho bita muri komine giteranye aho bitatura.
Ngende hano Kampala Uganda.
Gende mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru.
Muri leta ya Colorado leta zunze ubumwe za Amerika.
Mbanje kuramutsa abo batumire mwadutumiriye.
Nawe turagutumiye. Kurikira ijwi rya Amerika aho uri hose. Haba kuri radio, kuri telefoni no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Tuziheze uraritswe buri munsi saa 10.
Ikiganiro muri sanga kuva ku itariki ya 8 gushika ku ya 12 y'ukwezi kwa 11 urwaruka warongoye abandi ku mugabane wa Afrika rurenga 10,000 ruriko rurakurikirana inama itiriwe Africa Youth Leadership Summit YLEAD Summit 2021 igira gatanu. Iyo nama yatunganijwe n'ishyirahamwe ryo mu bihugu byo mu seruko bwa Afrika EAC rifatikanije n'ishyirahamwe rijejwe iterambere no gufashanya MSTSCDC ni ukuvuga ngo Training Center for Development Cooperation. Iyo nama ishyira imbere imigambi y'urwaruka ishyirahamwe EAC iri ko ibera mu gisagara cya Arusha muri Tanzania. Ikivugo cy'uyu mwaka ni kazoza ka Afrika kugwizuzi kurosa ibifungurwa n'uburaro urwaruka rwo ku mugabane wa Afrika. Bitekanije ko n'urwaruka rutashoboye kwishikira ya Arusha rukwikirana ibikorwa by'iyo nama hakoreshejwe ubuhinga ngurukanabumenyi. Mu kiganiro muri sanga cy'umunsi turi kumwe na bamwe mu rwaruka bavuye mu Burundi no mu Rwanda ruriko rukurikirana ibikorwa by'iyo nama. Turi kumwe na Eric Seimana arongoye ishyirahamwe ry'urwaruka nyafurika AJAP Africaine. Muraho Eric Seimana.
Turaho turashima namwe muraho Washington.
Ego turakomeye ndabona aho muri Arusha ma telefone ntiyoroshe. Turi kumwe kandi na Beni grâce à Bimenyimana akabari mu rwaruka rw'Abanyarwanda. Turacabonye telefone yiwe turabona ko itari kurengana neza ariko mukanya turamubona. Tuzoba turi kumwe kandi na Kelly Eni Ela Bukeneza haranira neza y'urwaruka mu Burundi. Tugasikomwe rero Eric Nsengimana. Iyo nama yatangwe ku munsi wa mbere iriko igenda gute gushika ubu?
Murakoze cyane. Inama yatanguye i Arusha ku munsi wa mbere iri kugenda neza. Ibyo bategekanije ku rutonde na cyane cyane ibijyanye n'inyigisho bariko baratanga n'impanuro bariko baratanga ku rwaruka biriko bigenda neza. Na cyane cyane yuguruwe na n'userukira umukuru w'igihugu cya Kenya abicishije ku mushikiranganji ajeje urwaruka muri Kenya. Kandi ikaba ari inama ikomeye yashoboye kuba kandi hitabye mu Burundi aho nicegera cya mbere cy'umukuru w'igihugu cy'u Burundi yashoboye gushyikiriza ijambo urwaruka ruri muri ino nama n'uriko rurayumviriza ku murongo nk'uko mwabivuze kuko urwaruka rwishe kubera ibihe turimo bya Covid ruriko rurayikurikira ku murongo rurenga ibihumbi umunani. Hano hakaba hari nk'ibihumbi bitatu i Arusha. Rero inama iri kugenda neza nk'uko yategekanijwe kandi ni inama ikomeye irimo ibihugu bitandukanye nk'uko mwaje kubivuga byo mu karere k'ubuseruko bwa Afurika no muri Afurika yose, ndetse ubwa mbere yatanguye ari EAC gusa none ubu hacemo n'ibindi bihugu bitari muri EAC nka za Tunisia zose ziri ngaha.
mura shaka kutubwira nko gwaruka go mu bihugu vyegeranye no Burundi rwitavye iyo nama
iyo gwaruka ruri mu bihugu vyegeranye no Burundi ni Kongo na Tanzania niyo rikirabera u Rwanda na gorori mu bihugu vyegeranye Burundi ruringa kanini kwishi cyane kwa sho kwitabino nama ndetse no Burundi twashe kushika abantu 200 twitabino nama mu nonama mu samakungu y'ugwaruka mija y'iterambere no kufunga neza
tugalse ku kivugo cyo nama ibiriko birarangurwa cyane ibiriko birashikirizwa kugerekeye nka kazoza ka Afrika ni hivi turatwa muri iki gihe hari ibibazo bihambaye cyane rwose
ibiriko birashikirizwa cyane cyane n'ibijyanye ni no kurondera akazi ugwaruka mu kubera ko nicyo kintu cya mbere bahagaze ko ingene ama programme y'ugwaruka yoshigwa imbere amasezerano mu bijyanye ni no guhanira amahoro n'umutekano mu bihugu bitandukanye mu bijyanye ni gutuma no guhanahana ibidandazwa no guhanahana ibidandazwa ku mihoro ibyo bise e-commerce bagahanahana kandi ibyiyumviro ku bijyanye n'ingene ugwaruka nyafurika gukorera hamwe no ku bijyanye kandi n'amahoro n'umutekano ingene intambara zogabanuka mu gihugu ndetse no mu isi ndetse hamwe rero n'ibyo bashimikira ko cyane cyane ugwaruka Afurika yo acu dushaka ni iyihe Afurika yoba ari Afurika imeze gute rero aho baratanga umwanya bakavugana ku buntu ze kuri programme bisa Arusha Debat bakagira bakavugana baka ugwaruka kuri Afurika twifuze cyo iyo bimeze gute nk'ugwaruka rw'abarirwo ruserukira Urundi mu bihugu bitandukanye kugira ngo mbere kandi kugira ngo dushobore kugira kurara nyene ugwaruka rushobora kuronka akazi muri Afurika rushobora kuronka mbere n'ingene dushobora kubaho ndetse inama kandi ikaba yateye iteka cyane na nyakubahwa yahozarongoye igihugu cya Tanzania Jakaya Mrisho Kikwete ari nawe asanzwe aserukira UURD ariwe patro wa UURD hamwe n'umunyamabanga mukuru ajejwe injira ajejwe akarere ka EAC no kuvuga East African Community ndetse n'abandi batandukanye bakubirwa batandukanye kuyita babicishije ku murongo
kubyerekeye kimwe mu vyivugo vyo nama kuronsa ubuzi urwaruka nk'uko mwabivuze ubu n'ibihe bihambaye cyane rwose aho ikibazo cy'ubushomeri mu rwaruka cyari gisanzwe gikomeye hatari yongera ko icyo kiza cya COVID-19 ikintu mubona ko nk'urwaruka ruvuye mu bihugu bitandukanye ruriko rurasaba ko cyokorwa mu buryo bwihutirwa ibintu urwaruka ruriko rurasaba muri iyo nama nk'ibi
mbo inama izo itariki 12 no muri izo itariki 11 niyo tuzogira ama recommendation y'ibyo tuzogira tuzoshobora gushyira imbere ariko ubu bari kwarashyira imbere cyane cyane ibintu bijyanye n'amahoro n'ibintu bijyanye kandi no guhanahana ibidandazwa hagati y'ibihugu bitandukanye ndetse no guhanahana ama opportunity no kuvuga ayari aha akawundi muntu akashobora kuya benefits yako ni izo programme bariko barashyira abona nacyo cyane ko bazanye abantu bakora iby'iterambere abari mu makoperative abari muri mu by'amahoro abari mu byo gushyira hamwe ugwaruka kugira ngo dushobore gushyira imbere ibijyanye n'ibijyanye n'iterambere rya Afurika rero ibyo bariko barahagarara ko cyane cyane bariko barahagarara ku bijyanye n'amahoro no ku bijyanye n'imigambi ijyanye na e-commerce no kuvuga urudandazwa ruciye kuri interineti byoroshe hanyuma twabonye ko hari ibibazo bitandukanye kuri bijyanye na e-commerce ko hari ibihugu bitayemera nk'u Burundi nabwo nyine ntibuyemera kubera ko ngira ngo bipana n'ingene igihugu kiba kiriko kirinjira mu buhinga bwa none ubwo tusanga hari amakode amwe adashobora gutanga ariko ibindi bihugu byinshi ugasanga biremera iyo e-commerce rero umuntu uzeye ubu ariko baragira bariko barahanahana ivyiyumviro ku ingene bashobora kugira bashobora guteza imbere ya Afurika mu madomene atandukanye y'uburimyi ndetse hariho nk'abanyarwanda bavuze ko barimo ipiripiri bafite isoko niniya cyane yuko lima ipiripiri bavuga bati twoshobora kugira ku mukayirima namwe muri bihugu by'iwanyu hanyuma mukashorera mu Rwanda tugashobora kuyihingura nabo bayitwara muri bayitwara muri Chine. Rero twashoboye kubonana n'abantu batandukanye bakora ibitandukanye, ibyo rero biriko biradufasha cyane kubona ingene dushobora natwe gukora ibituraba nk'abavuye mu bihugu bitandukanye mwoweturaba ibimuraha.
Nk'uko mubivuze ibihugu byose zo muri Afurika ntibigeze ku rugero rumwe ku byerekeye imigambi yotuma urwaruka rwisununura. Hari nk'icyo kibazo cya ubudandaji e-commerce mwavuze, hariho n'ikindi kibazo cy'ubushomeri usanga kitifashe cyo kimwe mu bihugu bitandukanye. Hari imigambi iri kurashikizwa n'abatunganije iyo nama kugira ngo icyo kibazo gitore inyishu isa n'iyo korohereza urwaruka ruva mu bihugu bitandukanye.
Ego nk'uko mubivuze n'ikibazo, kubera ko mu bijyanye na note na mu bijyanye n'iterambere ry'ibihugu nk'uko mubivuze bamwe bose uri kuraraba bakaba bivugira, hanyuma mugabo nk'uko batwahuriye hamwe biradufasha cyane rwose dufatikanije n'akarere k'ubuseruko ko bashobora gushyigikira imigambi y'urwaruka, bagashobora gufata imigambi bakayishyira muri programme za EAC bakayitorera bije, kandi bakadufasha no kumobiliza abatanga uburyo kugira ngo bashobore gushyigikira imigambi imigambi y'iterambere mu bihugu bitandukanye. Nayo ku bijyanye n'uko hari ibihugu sesifika bavuga ati turiko dukora ibi ni guhanahana ibyiyumviro ku bijyanye n'ibyo baba bariko barakora, ariko usanga byose n'ibihugu byose bitandukanye bifite nk'ingorane zimwe z'uko urwaruka rwinshi rutagira akazi, urwaruka rwinshi rutagira uburyo kugira ngo rushobore kwishora neza imigambi, usanga abenshi babihurizako.
Mu kanya turabandanya kurondera telefoni za Kelly Eni Ela Bukeneza hamwe na Benigrace Bimenyimana, amatelefone yabo ntariko ararengana neza cyane rwose aho bari yarusha mu gihugu cya Tanzania, ariko mu kurindira turafite umunywanyi wa radio ijwi rya Amerika Desire muraho murakomeye. Muri hehe?
Nire munara kiundo muri komine Busoni.
Nani vizisa chane gose tuliko tufuga chane kuna ama ikuihuzu gwaruka tuvuye muhigu bitanduka njibuze muri Afrika ina ama musha nungu kulikia na kukoi kumurongo nguruka na umeji murafiki wazo wanafiki mvya tulikumge numge mwarundi ragi muri yo nama kwa rongo edinshi la hamge ajapi Afrika na Desire mufiki wazo ichi mvilo duga kujambo mkane gato.
Eko manze kwa mutume mwadutumiriye
ndaba mukijede
ama kiki watu narifite murabona nk'abantu tuba ino mu hagati nemi jya iryo terambere rizoshika tweri dushikiye
murashobora ego urakoze kuri icyo kibazo cyiza Eric Nsengimana.
Murakoze cyane Dezi, iterambere rirashika rikabashikira, kandi murazi ko imigambi myinshi ibiriko irakoreka ikorekera mu ntara zitandukanye, nimba na imigambi y'amaproje aba yateguwe abera mu ntara rero azoshikira, ariko ikintu cya mbere na Leta y'u Burundi iriko irashyira imbere ni uko mwogerageza kwinjira mu makoperative mukaja mu mashyirahamwe kugira ngo byorohe, n'uko z'umugambi kuronka abo bakorana byoroshe, nayo iyo uri wenyine nyene kugira umugambi ushobore kushikira uri wenyine biraheza bikagorana, ariko abakora imigambi iyo bayicishije cyane cyane mu mashyirahamwe biroroha cyane gushikira benshi bishoboka, no kugira ngo bashobore kwiteza imbere byoroshe kuko baba basanzwe babikora.
Murakoze kunyishyura muhaye. Turi kumwe kandi na Daniel mwiriwe neza?
Mwiriwe neza, turabakunda cyane.
Murakoze cyane rwose, natwe turabakunda. Muri hehe ga Daniel?
Ndi mu Rwanda.
Kandi kazina ninde?
Ni Nizeyimana.
Nizeyimana, duga ku ijambo, ikibazo cy'imvuye.
ikibazo nabaza urwo rubyiruko.
Yego.
Ese ibura akenshi kusanga ibura ry'akazi muri Afrika biterwa akenshi n'amasomo abana barize mu mashuri bitewe nuko imirimo mu bihugu mu bigaragara iba itahari. Hakorwa iki kugira ngo amasomo abana biza mu bihugu byo muri Afrika bijyane n'imirimo ihaboneka? No, ikibazo cya kabiri. Halo?
Duwa kuja madakumba.
Uwe, trabu umba.
No, ikibazo cya kabiri.
Yego.
Ahakorwa umbezi kubera iki akenshi mu mashuri batemera ko abana bihitiramo amasomo bumva ajyanye n'ibyo biyumvamo, ahubwo bagahitirwamo ayo bumva leta yifuza ko biga?
Ibibazo bya kabiri, ikibazo cya kabiri n'ikibazo gishobora kwishyurwa n'abantu cyane cyane baraba ibyerekeye indero n'inyigisho. Icyo ni ikibazo gihambaye cyane rwose, ariko reka ndamuha akanya Sengimana agire icyo avuze ku kibazo cya mbere. Duga ku ijambo Eric.
Murakoze cyane. Ku bijyanye n'ibijyanye n'inyigisho zijyanye no kwihangira imirimo, abantu benshi ubu bariko amareta menshi atandukanye bariko arahindura amaprograme ajyanye no kwigisha. Mvuze nk'aho mperereye mu Burundi, baramaze kugira guhindura programme bahereye mu mashuri matoya bita fondamental. Muri icyo gihe rero iyo bigisha iby'imyuga bakigisha urwaruka rugakura ruzi ko rurangije amashuri rutegerezwa kwikorera ibijyanye n'iterambere rukarangiza rutazi ko rutozerinze. Muri icyo gihe biba ari byiza ko umuntu ahejeje ishuri aca aronka ibyo ashobora gukora, ndetse no gukora amashyirahamwe yiwe ashobora kumuteza imbere. Ibyo rero ni ubundi biri ku meza y'ibyo turiko turavugana ko ariko ari amaleta yamaze kubibona ko by'ukuri bipfira mu kwigisha. Yamaze gufata iya mbere kugira ashobore guhindura iyo nyifato babicije mu mashuri y'intango.
Eric Nsengimana, kuri icyo kibazo nyine ku byerekeye ibintu abanyeshuri bashobora kwiga by'imyuga kugira ngo bahejeje bashobore kuronka akazi n'abize ibindi bintu bitari by'imyuga, hariho ubu hariho ubundi buryo bwo kwiyungunganya bahejeje amashuri kugira ngo bamenye ibyerekeye cyane cyane nka entrepreneuriat, bamenye ibintu bashobora kujamo ari kudandaza ibindi ibintu nk'abantu benshi batijijukira? Hariho ukuntu ugaruka gutangwa kuza rurimvira ibintu bishasha gukora muri iyo programme ya entrepreneuriat?
Ugwaruka mu kino gihe rurumariza amashuri kenshi rusharuca mu mashyirahamwe bakagwigisha ibijyanye na entrepreneuriat. Bahejeje kugwigisha ibijyanye na entrepreneuriat cyangwa uja ku mirimo, kubera ko baragira ibyo bita amateori dufatiye nko kubyo twe twigisha, hama bagashobora kugira kandi na pratique. Muri icyo gihe rero ibyo bice bifasha cyane ko uwahejeje amashuri ashobora guca bimworohera cyane gushobora kugira gukora ibikorwa by'iterambere. Mu bikorwa ndiko ndavuga by'iterambere ni bijyanye n'uko urwaruka rushobora kugira kwironderera akazi rubicishije mu gukreya amakoperative, mu rubicishije mu kugira ama entreprise no by'amashyirahamwe y'ubudandaji, kandi rugashobora kandi gukreya ama industry mato mato. Twe nk'ubu ntanze nakora nko mu Burundi, ubu biroroshe gushobora kugira icupa ryo mu Burundi, kubera ko nyamucyubahiro umukuru w'igihugu cyacu cy'u Burundi yadufashije gushyiraho cya kigega bita bije, hanyuma kandi agashyiraho figa ishobora gutuma ikibazo twari dufite kinyamukuru kijyanye n'ama hipoteke icyo twita ingwate kirangira. Agashyiraho kandi intege mugambi payeje programme d'autonomisation des jeunes uzofasha kugira gufasha urwaruka rufite ibyiyumviro kubigisha no kubaha ibikoresho bakeneye kugira bashobore kwiteza imbere. Rero birakunda ubu rwaruka ruriko rwacu ubwenge rubona ko by'ukuri atari kwama rukorera mu minwe ya leta, abo bakuyemo bakaje gukora muri leta ni sawa, ariko abo badakuyemo nabo ni byiza ko bashobora kugira bashobora gukora ibikorwa bibateza imbere batarinze gutega amaboko ngo bazodufashire n'ibi n'ibi cyangwa bizogenda gutya.
Tubibutse inshuti mwese ko muri kumwe n'abandi bajya kumviriza iradiyo nk'ijwi ry'Amerika, turi kumwe na Jean Baptiste. Muraho Jean Baptiste.
Muraho, muraho.
Turaho, turakomeye. Muri hehe Jean Baptiste?
Mu Rwanda, ndashumbura Jean Baptiste mu karere ka Ruhango.
Ni vyiza cyane gusa kandi kazina ninde?
Nishumbusha Jean Baptiste ariko kazina za kazina ni Batiri Feble.
Batiri Feble?
Oui.
Ni ukugira Batiri Forte?
No,
ni vyiza cyane gose reka rero muje kwijambo duge kwijambo ikibazo cy'imvira turiko tuvuga kunama ikwibera yarushira mu gihugu cya Tanzania inama huje urwaruka
kibazo mfite ndumva ko babahugura ku njyana entrepreneurship ariko urubyiruko ikibazo gikunda kugira ni ukubura ikintu bita igishoro cyo kwita capital none umuntu akaba yarabyize mu bitabo ariko yajya gushinga nk'umushinga akabura nk'igishoro ubwo buryo ki babafasha gute kuryo ki bagana nk'amabanki kugira ngo abone ukuntu babone nk'inguzanyo mu kugira ngo bashinge nk'iyo mishinga wenda baba barize kugira ngo batangize nka ntoze nko batangize umushinga
ikibazo cyiza Eric Segibana icyo kibazo cyo bakiko kirakicikirizwa kuko ikibazo urwaruka rwamara rwashikije umwanya wose naho haba hari imigambi myiza ibyumvire byiza kenshi na kenshi umutahe urabura ibibazo byo kugira ngo uronke ingurane navyo bikaba bitoroshe kugwaruka utaratangwa gukora icyo kibazo cyo bakiko kirashikizwa muri iyo nama
navuze ko bariko barashikiriza ibibazo byose bihanze urwaruka n'ibyo birimo le ariko kuco no byirugaruka kugira no kubura imitahe ka no kubura ama ubwishingizi no nibaza ko kuri ibyo byoroshye cyane nko mu bihugu bimwe bimwe bimaze kutahura akamaro kugwaruka nta karahara mu rugana ntibacura canke se ugwaruka nkuko wahatuwa igihugu cya Tanzania bivutse nibo benshi muri Afrika kandi nibo bashobora kugira ku bwinshi batereye mu gwaruka rero amaleta amaze kubitahura ariko aratorera umuti icyo kibazo kandi ubu bakaba batwemereye ko kigiye kuja mu mino ya EAC ni ukuvuga kigiye kuja mu mino y'ibihugu bitatoka rero bizaba byoroshe nk'ibihugu biboneke ngaha ko bashobora gutora inyishu byoroshe nk'uko Uburundi buriko buratora inyishu kuri icyo kibazo na cyo nyine cyabaye ikikomeye kuva kera ariko uno munsi kikaba kiriko kiroroha rero no mu bindi bihugu naho nyene novuga ko naho nyene boshira imbere cyane kugira pledoye ku maleta yabo kugira ngo urwaruka rudafise ubwishingizi rushobore kubironka ariko kandi hari amahera baronka mu mawenisi atandukanye mu bikorwa by'iterambere ayo nasaba ko urwaruka ngo yakoresha bukebuke rugahera hasi kugira rushobore kuronka imitahe gukora ibintu birebire kandi birakunda
egome tugalutsiga Eric kukindi kivugo cyonama kuronsa uraro nkugwaruka mutubwire ubwa mbere na mbere icyo kibazo cyifashe gute mu Burundi kugwaruka
kuronka
uraro kuronsa uraro urwaruka
mu Burundi nkuko mubizi urwaruka rwishiro ruhejeje amashure benshi bararongora kandi benshi barongora bubatse nibaza ko atari nk'abantu baba mu gisagara nibo benshi usanga baba bafite ikibazo cy'uburaro ariko urwaruka rwishiri ruba rutari mu bisagara cyane usanga ruba rufite aho rushobora kuba abandi nabo kenshi nko mu Burundi baba mu miryango yabo
ikindi bintuga Eric mwavuze ko iyo nama izosozera ibikorwa byayo itariki 12 n'ejo ku munsi wa gatanu ibintu mwifuza ku byo babiri mu itangazo rya nyuma dutangwe ku kwicivugo kimwe kimwe tutangwe kuvuga nko kazo za Afrika ibintu mwifuza ko byo babirimwo gushika byo babitarashikirizwa muri iyo nama ni hibi
etwe nyo twifuza ko byo bamwe ishambere nuko ku bijyanye n'ururimi kugira ngo dushobore gutahura na twese bo rushyira imbere mu bijyanye no mu kabane kugira ngo abantu bose bashobore kwiga bakamenya igifaransa kubera ko kenshi na kenshi usanga bazi icyongereza gusa bino bihugu ugasanga ntabwo bazi kuvuga igifaransa ibyo nabyo bigaca biba ikibazo na cyo nyine cy'uko badashobora kumvikana n'abaje bava mu bindi bihugu byose nk'abavuye muri Congo ntibashobora kumvikana n'aba South Sudan abavuye muri Tunisia nabo nyine hariho benshi baje batazi icyongereza ugasanga iyo bariko baravuga biriko biragorana cyane kuwushikiriza icyumviro ushikirije icyumviro mu gifaransa ukamenga barakangutse ibi rero bogira bobishyiramo abakuru b'ibihugu mu muryango wa EAC bari batangiye kubishyiramo bakabyubahiriza ku buryo habaye amanama nk'aya habaho gusigurisha twita translate hanyuma kandi mu maproje bagiye gutegura bakanganisha ibihugu kuko ugiye kuraba nk'iyo baba bari kubategura amanama y'umuntu ave yo muri amanama nk'aya usanga hari ibihugu biba byakumiriwe ugasanga bariko barabadikitise baza gukora cyangwa ibyo bakoze nyine babitunganije ariko ugasanga muri preparation hari ibihugu bitagiyemo rero icyo kitegerezwa kuba ari ikintu gikomeye kitegerezwa gufatirwa kugira ngo ugaruka rwose rwiyumve mu migambi y'akarere ka EAC na cyane mu madomeni atandukanye mu kibe bose bashobora kuba bari kumwe bakishobora tegura kitegurira hamwe hanyuma n'ibyo bafundika bakabifundikira hamwe ibyo bizoba bikomeye kandi twifuza ko no hanyuma bitosubira byoguma byotondekwa nk'uko nyine bikaguma mu byakoretse kugira ngo dushobore twese kugenda ku rugero rumwe mu karere ntihagire na bamwe basubira inyuma
kuri icyo kivugo kandi icyo cya kazoza ka Afurika hari ikibazo gihambaye cyane rwose kivugwa muri iki gihe ihindagurika ry'ibihe urwaruka mwarabonye mu nama ikubera Glasgow ukuntu rajwe ishinga cyane rwose n'icyo kibazo aho urwaruka rwakoraniye aho yarusha icyo kibazo ku byereka kazoza ka Afurika rwakivuze kwiga
ku byerekeye kazoza ka Afurika urwaruka ruri ngaha rurabona ko ari ibintu bikomeye cyane kubera ko urwaruka rw'isi nirwo rwamaze kuragira ingorane na cyane mu bijyanye na instabilite politiki isanzwe iri muri Afurika mu bihugu bitandukanye barabonye ko ari ikibazo gikomeye cyane rwose bategereje guhagarara ko kandi barabonye ko kugira ngo Afurika ishobore gutera imbere cyangwa ishobore kugera aho igeze bisaba cyane ko habaho ukwitanga nk'urwaruka tugakorera hamwe mu masomero atandukanye ay'ibihugu na cyane cyane tukaraba ko tugakunda ibihugu kuko bavuze ko ati abantu benshi dukunda kumva ko twese turi muri Amerika cyangwa turi mu bindi bihugu ibyiyumviro by'urwaruka byinshi niyo usanga biherereye muri Afurika yacu ati twamenya ko ibihugu byacu ari byiza hanyuma ubwiza bwabyo ni n'amaoporutinite bifite tukayakoresha imbere y'uko tujya mu bindi bihugu kugira icyo dushoboye gukorerayo cyangwa tukajya tukanza gukunda ibihugu tuvamo
ikintu mwibaza ko cyofundikwa ku byerekeye ingingo zofatwa ku mugabane wa Afurika kwihindagurika ry'ibihe ikintu mwibaza ko cyoba kiri muri iryo tangazo rizosogwa ku munsi wa gatanu muri iyo nama y'urwaruka nk'ibi
ni nko gushyiraho uburyo bujyanye no kugabanya no gukingira ibidukikije na cyane cyane kugira gushyiraho uburyo bukwiye kugira ama industry asanzwe yonona ibisenge ashobore kugira gushobora kugabanya ubushobozi bwabyo hanyuma kandi bagashyiraho uburyo bukwiye kugira ngo dushobore gutera ibiti byinshi ku misozi itandukanye nk'uko turiko turabikora ariko no mu bindi bihugu naho tugakorana kuko umwe wese agiye yikorana usanga atacyo byashyitse ko abandi bariko baraturira amashyamba ibyo bintu bigahagarara hagafatwa n'inkingo ruhashyutse zikomeye mu kubijyanye no kugira no gukingira ibidukikije no guturira amashyamba ibyo bizaba ari ibintu bikomeye cyane rwose tubona ko byofasha cyane mu gukingira ibidukikije ndetse bagashyiraho n'amafaranga ari kugira ngo bashobore nayo bure gusigurira abanyagihugu ibijyanye n'akamaro ko kugira ko gukingira ibidukikije kuko benshi na benshi uzubona ashoboye kuyishyamba akarihereza umuriro kubera atanze akamaro kazo
Eric Nsengimana mwavuze ikibazo gihambaye cyane rwose cyo kunganisha ibihugu tugarutse kuri kimwe mu byivugo by'uko hufata imigambi kugabanya ubushomeri hakaboneka uzi mu murwaruka ikintu mubona cokorwa ibihugu byose ntibitunze cyo kimwe kandi bise imigambi ikintu mubona cuhurirwa ko ibihugu nka byose kugira ngo urwaruka go mu bihugu bitandukanye wisununure mu byerekeye kuronka akazi.
Kino cha mbere chokorwa nabivuze ko ari uko abagwaruka gose ngo muri Afrika bategekwa kuba imigambi guhindura inyigisho bose bakamenya kuvuga igifaransa n'icyongereza kugira ngo bashobore guhuza ko benshi usanga bavuga izo ndimi zibiri, hanyuma bashobore kugira guhuza ingene bavugana bica byoroha ko abatunze bashobora gukorana n'abatatunze kubera ko abatunze bashobora kuzana imitahe yabo muri ibyo bihugu bari kubaravugana bumvikana, hanyuma urwaruka rugashobora kuharonkera akazi gatandukanye. Hanyuma ikindi nabonye ko twese dushobora guhuriza ko n'ikijyanye n'iby'uburimyi n'ubworozi muri Afurika, kuko hose abari baje benshi baragira iby'uburimyi n'ubworozi kandi ugasanga birabatejeje imbere. Rero byashoboka ko ushobora gusanga nk'abantu bashobora kuba bateye imbere bafite amamashini bashobora kuza kumbesa mu Burundi bakazana amamashini cyangwa bakambesa mu bindi bihugu, gutyo ugasanga biroroshe ko dushobora guhanana urudano rworoshe cyangwa ibyo dukora tugashobora kubikora na twumvikana.
Kuvyerekeye iyo migambi myiza yo kuronsa akazi eka abakiri bato mu bihugu bitari bike hari igihe haba hari nk'intambamyi intambamyi mbona kuri icyo kibazo nko mu Burundi ni ikihe ko tubazi kuhafata imigambi myiza guhimiriza gwaruka kuri amashuri y'imyuga kwishyira hamwe bashyira hamwe ikintu kenshi na kenshi kiba nk'intambamyi ni ikihe muri ibyo bintu byose naho haba hari imigambi myiza?
Ikintu kiba intambamyi ni ibijyanye ni politike z'abantu bamwe bamwe zidatomoye ushobora gusanga baciye baca mu mitwe y'abantu bagatanga bakababwira ati ibyo bintu muri komunikana na kimwe kizovamo bagatanga kubahindura mu mbutwe bamaze gutangura kubahindura mu mutwe ugaca usanga babikora batabyumvamo bamaze kubikora batabyumvamo gutyo ibintu byose bitanguye gupfa. Rero ni intuze iyo ni intambamyi ikomeye cyane ya politike, hakaba kandi n'intambamyi y'ukuntu ibihugu byagiye bikoroniza Afurika byagiye biba bitandukanye nk'ibihugu byakoronije Abongereza byakoronije ibihugu bivuga icyongereza uno munsi sise byakoronije abavuga igifaransa uyu munsi kandi abo bantu bose bafite intumbero zitandukanye, ni nacyo gituma ubona bakoronijwe n'Abongereza uno munsi bateye imbere kubera ko babigishije gukora, ariko abakoronijwe n'Abafaransa nabo ntabwo bateye imbere kubera ko babigishije kwabukunika bakambara neza bakicara mu biro.
Muri iyo nama murimo Eric Nsengimana, ni inama yatubiyemo cyane cyane abarongoye nk'urwaruka, ariko turazi ko ibibazo biri kubiraganirwa ibibazo bihambaye cyane rwose, mutekanya gute gusangira ibyiyumviro byahashikirijwe n'urundi rwaruka rwo mu ntara zitandukanye mu Burundi aho buca mu gatahira
mosebe aho tu bukera tuzogaruka mu gihugu cacu dushobore kugira inama dabor tutange raporo ku mushikiranganja tujejwe ingene byagenze, hanyuma tumaze gutanga raporo ku mushikiranganja tujejwe nuko bwo mushikiranganje w'inzira y'Uburundi mu karere k'ubuseruko rwaruka ibintu n'imico kama, hanyuma kadojeje tuheze tuvuge ingene byagenze tuheje kuvuga ingene byagenze tuheje kumuha icegeranyo ingene byagenze. Bamwe bose abashoboye kwitaba ngaha nta muntu n'umwe yaje yigenga, bose baserukira amashyirahamwe abandi bagaserukira ama entities atandukanye y'igihugu cy'u Burundi. Tuzoshobora kugerageza gushyira hamwe bose kugira ngo dushobore kubabwira uko byagenze no gusangira icegeranyo cy'inama ingene yagenze muri iyi minsi yose tuzaba tumaze yarusha.
Iyo nama murimo Eric Nsengimana igira gatanu ikaba iriko kenshi na kenshi ishikiriza ivyipfuzo n'ivyiyumviro vyishira hamwe byo mu bihugu vyo muri Afurika mu buseruko. Iyo migambi mwihweje ukuntu iriko irashikirizwa iratandukanye n'imigambi ishikirizwa mu yandi mashirahamwe nk'ishirahamwe ryanyu ry'abakiri bato ajapa africaine, ikintu mushobora kuvuga ko kimeze nk'agishasha mushobora kuba mwahakuye n'iki?
Ntabwo itandukanye cyane kubera ko muze turiko turakorera ko n'abajenerali bashoboye guhurira hamwe nk'uko twama duhurira hamwe nyine, ariko nk'uko mubizi icyongereye ko nuko uyu munsi inama yitabwe n'abakuru b'ibihugu ba EAC kuvuga Kenya, Burundi, na South Sudan, na Tanzania, Premier Minister ya Rachengaha, ndoho nipo. Nukupuga ko, kitando kanyinuko, ibikogwa biliko birafati kwako, biliko biliko ja mungiro, imigambi tuko turavuga. Nyimba ni kushira huko wujo, turabona ko bikunda ko dushobora ko ashobora kujuko wujo kubera ko politike izo ivyumva kuko bwa mbere nka nk'Uburundi bizahora bijamo ariko ubu murabona ko bwarungitse cyagasabye umukuru w'igihugu agaserukira nyine cyubahiro umukuru w'igihugu cy'Uburundi muri bino bikorwa aha rero bica bibyerekana ko hariho ugushaka kw'ibihugu kuko nubwo twatwaze imigambi itomoye atagushaka kw'ibihugu ngo bavye bashyire ibyiyumviro by'ukwaruka mu maprogramu ashobora guteza imbere igihugu ntibishobora gukunda ariko rero ubu turabona ko inama by'ukuri abanyepolitike bayitabye nabo nibo bajijwe gushyira mu ngiro imigambi y'ukwaruka
urwaruka muri kumwe muri iyo nama Eric Seyimana rurishimiye ibintu bimaze kurangurwa nijyo shira hamwe mu migambi yaryo kuko nk'uko twabivuze n'inama igira gatanu hari byatekanijwe byapfunditswe inyuma y'ayo manama yose ane yabaye imbere bishobora kuba bimaze gushyirwa mu ngiro urwaruka rwishimiye
nk'uko byagaragaye nuko bahora bahura hanyuma amaleta ntashobore kubashigikira ngo ashobore gushyira mu ngiro ibyumviro gufasha kugira gushyira mu ngiro ibyumviro bashyitseho ubu rero nk'uko amaleta yagiye abyiyemeje akaba agiye gushyira mu ngiro ibyumviro bashyitseho kubera ko baca babura uburyo bwo kubishyira mu ngiro muri icyo gihe cyose ubu ntigiye kuba yuridiye amanama ubu bagiye gutangwa gushyira amaproje en place atandukanye muri EAC rero no muri Afurika yose ukaba bitabye bose hazaba hari amaprogramu atandukanye bazokuyisunga kandi ashyigikiwe na leta ubu nibyo tubona ko bagezeho
tubibutse inshuti mwese ko muri kumwe abandanya kumviriza iradiyo nk'ijwi rya Amerika turi kumwe na Eric Nsengimana akaba arongoye ishyirahamwe Jape Africaine muri iki gihe yari i Arusha mu gihugu cya Tanzania hari mu nama y'urwaruka ka urwaruka ariko kwihuriza ibibazo bihambaye cyane rwose ku byivugo by'iyo nama hakaba harimwo kazoza ka Afurika hakaba harimwo kuronsa uburaro urwaruka kururonsa n'akazi abatumire bamwe twatumiye bagize ingorane mu Kenyazi Kelly eni ela mu Keneza hamwe na Denis Bimenyimana amatelefone yabo asa n'ayagoranye ariko turi kumwe n'umushingantahe Eric Nsengimana tubandanya ikiganiro ngaha umushingantahe Eric Nsengimana ikintu mubona ngenderwako gikomeye cyane rwose urwaruka murazi ko rufite ibibazo bitari bike urwaruka kenshi na kenshi urasanga ruja mu vyerekeye politike icyo kibazo cy'uko urwaruka kwibanda cyane cyane ku vyerekeye iterambere yarwo cyifashe gute kugira ngo urwaruka rwime matwi abarutesha umurongo wo kwiteza imbere icyo kibazo muri ko murakiyaga iyo nama yarusha
ego ikibazo kijanye ni by'iterambere turiko turabigaraga kuko turiko turabishyigikira kuko nicyo cyatuzanye ngaha kandi navuze ko ubu bigiye koroha kubera ko urwaruka ubu rushyigikiwe ruriko rurashyigikirwa no kuvuga kamwe ko urwaruka kariko karumvirwa nayo ubwa mbere bahora batamba birorera ugasanga n'uburyo bashoboye kuronka mu gushyira mu ngiro imigambi ibyiyumviro n'amaproje bakoze ntibiri ku rugero rushimishije ariko ubu turabona ko by'ukuri mu migambi turiko turakorera ko turabona ko bishobora kuzana impinduka cyane muri Afurika ko turiko turaraba nk'abaperezida bashobora gufata umwanya igikwete yafashe iminsi ibiri turi kumwe nawe guhera mu gatondo cyo kimwe n'umunyamabanga mukuru wa EAC kandi baremera ko ibyo tugiye gushikiriza raporo tuzobaha bazobyintegra muri programme z'ibihugu tukaba ko ari icyo ikintu gikomeye cyane nyamukuru turi ko tuba twashyitse
iyo nama murimo mushana Eric Nsengimana iri kwikiranwa n'urwaruka rushika ibihumbi cumi ku murongo eka hakoreshejwe n'ubuhingangururo kana bumenyi bitavyo nama bishike aho yarusha bubabangariye
abishike ngaha yarusha bashobora kuba bari hagati y'ibihumbi bibiri n'amajana atanu n'ibihumbi bitatu kuri ino santre kuko ni santre niniya cyane iri yarusha ahagutse nibaza ko ari ikibanza kinini cyane twashoboye gushikamo kandi amategeko ajejwe kwirinda ikiza cya covid yose yubahirijwe
mu barongo y'abandi batumiwe muri ibyo biganiro Eric na mwebwe murimwo abatorwa kugira ngo bashikirize amajambo babatora bafatiye kuki mwebwe mwaba mwararonse akaryo ko gufata ijambo
ego mu batorwa n'abantu baba bapuranyinze kuri interinete bakavuga ibyo bashaka kuzoshikiriza n'ibyo bazobazwa ko hanyuma bakashora kugira icyo bashikirije hanyuma bakagira n'abashikiriza online bakabaselekisiyona bapfanye n'ingene n'ibibazo batoye n'ibyo bifuza gushikiriza n'ibyo baranguye hanyuma natwege mu workshop atandukanye twagiye turashikiriza ibyiyumviro mu rwaro
mwebwe mwaba mwaronse akanya ko gufata ijambo mugashikiriza ibibazo nyamukuru
ego twararose akanya ko gufata ijambo turashikiriza ibyo twaranguye mu bijyanye n'amahoro n'umutekano mu Burundi n'ibyo turiko turakora muri Afurika kandi n'ibyo twifuza kutorangura
ibintu nka benshi bahurira ko muri urwo rwaruka muri abo bategetsi baserukira urwaruka ni nk'ibihe cyane cyane
ibyo mbona bariko barahurizako cyane ni ibintu bijyanye n'amahoro muri Afurika ukuntu ari ikibazo cy'uko politike ziriko ziragenda zitahagaze neza muri Afurika mu bijyanye n'ibihugu nko muri South Sudan muri Mali bariko barabona ko muri Congo intambara z'urutavana ko bishobora gutuma urwaruka rufise impungenge z'ingene abo imigambi ishobora gutera imbere nko muri South Sudan bati kuko baravuga bati twebwe ntacyo tutakora kugira ngo amahoro n'umutekano aze abasirikare bafashe mu ntoki ibintu byose bashaka kuba aba responsable muri ibyo na kandi ku isi tana hamwe abasirikare bigira batwara igihugu ugasanga bariko bavuga ati none bashaka gutotwara imyaka itatu igihugu cyacu gifite kazoza kahe ugasanga abandi bose bafite ibibazo nk'ibyo bijyanye no kugira no no kutagira novuga politiki zihagaze neza muri Afurika ugasanga rero ibyo bica bibahandikapa mu bijyanye n'iterambere ririkunda mu kifata amahoro ahari ariko abantu benshi kandi bakaba bariko barahurira cyane cyane ku bintu by'urudandazwa byo kwiteza imbere mbere hariho n'abo twajyanye basanzwe bari gukora ibintu bya social media nka homozi igeze gukora iradiyo yitwa gasape aho yasizeho urubuga rukora nka Facebook akaba ari ashaka kugira networking ikomeye cyane muri Afurika ati nibyumvikana ingene ya Afurika tuguma dukoresha imihora yo mu zindi konti nawe ukamenya twese dushobora kuzikugira ibintu byo muri Afurika hanyuma ati niyo tubikoze duhura n'ingorane z'uko abanyafurika batabikunda cyangwa batabyizera kandi byakoze rero usanga turiko turashikiriza ibibazo bitandukanye duhurira ko kenshi usanga ari ibintu by'uko usanga ibyo dukora ab'iwacu batabyumva cyangwa ngo batahure ko ibyo turiko turakora ari ibikorwa biteza imbere bose hanyuma kandi ugasanga hariyo n'abandi usanga badashikirije ibikorwa by'iterambere ndetse n'ubwo baba bari muri leta ugasanga nicyo kibazo niyo makenga baguma bashikiriza cyane ariko imigambi ikomakomeye y'uburimyi n'ubworozi imigambi ikomakomeye ijyanye n'iby'ubuhinga kudandaza biciye ku mihora iyo iriko irashikirizwa kandi iriko ishigikirwa na bose
tubibutse inshuti mwese ko muriko murabandanya kumviriza iradiyo nk'ijwi ry'amerika turi kumwe na Philippe muri aho Philippe
mahoro
mahoro muri hega Philippe
atubu tuvugana duherereye Ingozi mu Burundi
kandi kazi na kawe ninde
ni Nyandwi
Nyandwi duga ku ijambo ikibazo kimwe
sewe nta kibazo muri make mfite ahubwo kwari kubashimira kuko ndumva yuko nimiriza n'urwaruka rw'u Burundi n'abari muri Afurika bose gushyigikira ibikorwa by'urwo rwaruka ruriko rurakora kuko urumva ni ingirakamaro cyane
umurongo wa Nyandwi Philippe ndabona uri ko utameze neza ariko yarahije gushikiza icyumviro cyiye nuko ashima kubona ibibazo nk'ibyo biri ko birasangirwa n'ugwaruka tugarutse kuri mwebwe Eric Nsengimana mu tegekanya kusangira gute n'abandi barundi batashoboye gukurikirana iyo nama akarusho muzabo mwakuyemo
twebwe uko tubitegekanya tubategekanya kugira amanama atandukanye yo kugira sivi ibyo twakuye ngaha ndetse n'ibibazo bimwe bimwe twagiye twumva bishobora gufasha abarundi tukabitegekera amaporogaramu yacu kugira ngo bishobore gushikira abajene bose babyifuza na cyane cyane abajene basanzwe bari mu mashyirahamwe atandukanye n'amakoperative bishobore kubashikira kandi tubishije mu baduserukira mu ntara bidushikira abatari bake.
Mwavuze ko mwashikirije ijambo muri iyo nama mu majambo make cyane rwose mwavuze iki?
Majambo make cyane twatanze novuga karodo k'ingene twebwe nk'ugwaruka rw'u Burundi twashoboye kuja hamwe tukifatira ingingo y'ingene dushobora gutunganya amatora y'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri atamaraso sese canke ngo habe imivungano canke ngo habe gushwana hagati y'abanyepolitike n'abandi kandi ugwaruka rukashobora kuja hamwe rugashira uburyo hamwe rugashobora gucungira amatora neza kandi akagenda neza hamwe ndetse no gutanga akarorero ku byatubaye ko mu gihe cyaheze aho twagiye tubona abagwaruka bwinshi bagiye bakoreshwa hanyuma twe tw'ugwaruka tumaze gutanga inyigisho zitandukanye kugwaruka nk'abaride ugwaruka tugashobora kuruhamagarira hamwe tugashobora kuba uyu munsi ruri hamwe rudafite novuga akarikangamuhogo ko kutangwa abahanga byagenze uku cyangwa byagenze uku bagatora atawanjye wango cyangwa ngo bashobore kugira kumva ko hari abarenganyijwe cyangwa abamerewe nabihu ndetse ikibigaragaza hagacaba amahoro hagakurikira amahoro ku buryo atantambara cyangwa amajambo mabi yashoboye gukurikira amatora hanyuma kandi tubereka kandi na perezida wacu uko turagira mu mareta no mu bijyanye n'iterambere ahubwo tugeze ku kwezi rushimishije kuko ugwaruka rushobora kwihangira imirimo rubicishije mu migambi y'iterambere kandi rushyigikiwe n'igihugu kandi igihugu kigatahura imigambi ugwaruka rukora.
Vyarigaragaje Eric Nsengimana ko nk'uko mubivuze urwaruka usanga kenshi na kenshi rwakoreshejwe mu vyereke politike ku bwanyu hoko rw'iki kugira ngo urwaruka rwime amatwi y'abajya politike.
Urwaruka rwakwiye kumenya kubanza kwiga ubwa mbere rukamenya agaciro kako rukamenya imyaka rufite hanyuma rukamenya hore dore jenese ni iyihe rumaze kumenya agaciro n'ibyo rujejwe gukora bisabyoroha cyane ko rushobora guca ruja rukora ivyo rwategerezwa gukora rukirinda cyane umuntu wese yahamagara abahamagarira mu mifumuko canke akabahamagarira mu bintu bidatomoye na cane cane ko nk'ugwaruka ruba rufite ingufu rugishushe ni vyiza ko haba ingufu zitandukanye mu bijanye n'inyigisho rukabanza rugatahura rumaze gutahura gutyo rugaheza rukaja mu bikorwa vy'iterambere kandi ivyo bice bibafasha cane gose iyo bamaze gutahura nta muntu ashobora kubasanga ku ivi waze kubakoresha kuko benshi na benshi twagiye dusanga ibibazo byerekana ko bakoreshwa kubera ubukene.
Kimwe mu bintu abahinga bavuga Eric Nsengimana ko gishobora gufasha urwaruka mwavuze kugira ngo urwaruka ruronke akazi ubuzi ari uko kenshi na kenshi rwo kwiga amashuri y'imyuga ariko hariho n'ikindi kibazo cyangwa undi mugambi ukomeye cyane rwose urwaruka ruhimirizwa kwiga kaminuza amashuri ya karonka lisansi rukaronka maitrise rukaronka doctorat ivyo ntibishobora kuba biri mu bintu bishobora gutuma ubwo bushomeri n'ugwaruka burangira. Ikibazo c'indero n'inyigisho mwoba mwaragishitseko?
Ikibazo c'indero n'inyigisho ni ivyo tuzokwiga ejo ivyo navyo biza imbere kuko burya abantu benshi bararaba amadiplome cane muri Afrika mu kuguha akazi barabanza bakaraba n'ubwo ushoboye ko babisomeye bavyize bigashobora gutuma udashobora kuronka ico washobora kuronka ariko mu bindi bihugu suko bimeze bamaze gutera imbere nko ngaho ni muri Amerika barabakora umuntu ashoboye hanyuma bakamuha ibikorwa bakabikora neza akaraba nicyo cyose yakabize baraba mugafwe muri Afrika acharaje amadiplome nico gituma ubaruka dushuro hamagarira soya minuza no kuyiga cyane kugira ngo bishobore ntagire na opportunity nimwe ishobora kurutsinda
ibintu ga Eric Sengimana mwifuza ko byo wabiri mu itangazo rya nyuma nibihe twihweje ikivugo kazoza ka Afrika uburaro ika nukugabanya ubushomeri mu gwaruka ibintu mwifuza bitoba ika bitohara mu itangazo rya nyuma
ibyo twifuza ko byo ja morning ni nkoko hotorwa ikiganya Afrika kijewe gufasha imigambi y'ugwaruka n'ikiganya Afrika kijejwe gufasha gusubirira ama ipoteke muri Afrika navuga bamwe bavuga ko bakeneye kugira gusaba amabanki kugira ngo ashobore kuba ingurane amaleta agashobora kuba kredite canke amashyirahamwe nk'aya ya canke inyo afrikane igashobora kwakredita ubwo gwaruka kugira ngo mu mabanki bashobore kuronka ino bashobora kwiteza imbere hanyuma kandi ikindi kintu dukeneye ko cogera cocamwo nuko kubijanye n'amaprogramme y'ugwaruka amaprogramme ibihugu bikora canke uburere boza barabakonsulite bagashyiramo ibikorwa biyumvamo nk'ugwaruka bashobora gufatira ko ntibagenda ngo bagire planification bibereye hanyuma bamenye bayishora mu gwaruka ati ibintu twifuza ko bishobora kujaho oya dushaka ko bashobora kugira bagira consultation y'ugwaruka gutyo rukiyumva ko rurimwo ni naho ibyo bazaba bagize bariko barashyira mu ngiro atamazo bisambura atamuntu n'umwe ashobora kandi no kubyonona kubera ko n'abazaba bafitemo uruhara muco baba barakoze hanyuma kandi ibyo twifuza ko byojamwo n'uko kandi nk'uko nabivuze ibijyanye na politike abanyepolitike bogira amashyirahamwe n'ibihugu bogushyiraho amategeko atomoye abuza gukoresha abana mu bijyanye na politike ndetse no mu bijyanye n'urudandazwa rw'abantu icyo bita threat kuko ntacyo barayikoresheje bavuga ko ibihugu bimwe bikoresha abantu bakaba exploita hanyuma bahejeje kuba exploita bakabagaruka n'iwabo atacyo bakimaze rero ibyo nabyo byogira byohagarara bikaca muri ntunze bikaca muri recommendation za nyuma kugira ngo leta zishobore kubikorera ko
Eric Sengimana mwihweje ibintu amajambo yashikirijwe n'ugwaruka rutandukanye ruvuye mu bihugu bitandukanye ibintu ubwo gwaruka gwahuriye ko mubona ko ari nkoramutima nk'ibi
ibibazo bijyanye n'ubworozi n'ibibazo bijyanye n'umutekano muri Afurika ni ibibazo bibiri nyamukuru tubona bitoroshe kuko kenshi na kenshi usanga ugwaruka ariko ruriko ruragira ingorane kubera ibyo bibazo bibiri nabonye ari byo baguma bahurirako hamwe n'ikibazo gikomeye cyane kijyanye n'ikoreshwa ry'ugwaruka muri Afurika
muri rusange muravye ibintu biriko birashikirizwa Eric Nsengimana murafite akizera ko ugaruka ruzoteba rukisonora muri ivyo bisata vyose
ego icizero dufise nuko tubona ko amareta yatanguye kutwumva ashobora kwinjira aho turiko turakorera akagira ico ashikirije akaturemesha ariko ubwa mbere murazi ko siko vyamye nabivuze ko ku inama igira gatanu ariko ibihugu ntivyarabiyitaba ariko azi iyi nama ya 2021 ibihugu vyinshi vyashoboye kwitaba muri iyo nama ibitayitabye na vyararungitse abayiserukira hanyuma ndetse n'abandi bashyigikira n'abanyene turi kumwe abadonateri barimo ngaha bazabarumviriza amaproje umva turomoye hanyuma bakagira icyo bakoze bakagira icyo bakoze bagashobora kugifinansa
muramuzi igihe canke igihugu inama ikurikira mu mwaka uza izoberamo
kenshi na kenshi zikunda kubera iya Arusha ariko turiko turasaba ko mu byo tuzosaba izo zirabera mu bihugu bitandukanye kugira ngo ibihugu bifite kapasite zitandukanye kugira ngo bishobore gufasha ndetse no mu buryo no mu iterambere ry'ibyo bihugu kuko turi ngaha turashyira amafaranga menshi rero no mu mwaka uza bigashobora kubera nko mu Burundi cyangwa bikabera no mu kindi gihugu ni byiza ko nabo ngaha nabo baca kugira experience mu bindi bihugu bakabona ingene bibaye
nk'uko byategekanijwe iyo nama yatumimwo urwaruka rushika 10,000 mwavuze ko hariho abakurikirana iyo nama ika ivyo bikorwa bakabikurikiranira ku buryo ku buhinga murukana bumenyi ariko mwavuze ko abitavye bashika 2000 bari hagati 2500 n'ibihumbi bitatu mu gihe ugaruka go kwita bari rwinshi ibihugu bishobora kwakira muri Afrika ugaruka rungana gucyo n'ibi
turabona nka Kenya ishobora kubakira na n'u Burundi bashobora kubakira kuko na twese nituri ahantu hamwe iyi center ishobora yakira nk'abantu 2000 abandi baragenda mu yandi mantu mu yandi mahoteli atandukanye ugasanga igihugu cyose cyamaze kuronka amahoteli imiduga ikaba kandi igidisponente ishobora kuba deplasa nta gihugu na kimwe gishobora kwakira abo bantu urabye kuko babangana bifana n'ingene baba bashyize n'ingene baba batemeye ku cyo gihugu cyo kwakira abo bantu
mwihweje ivyahavugiwe kamomotera ugwaruka gwo mu Burundi ni nka kahe rekiza nyuma
kamomotera ugwaruka gwo mu Burundi ndabona no kubanza kubashimira ku ntambwe bageze ko mu bijanye n'iterambere no mu bijanye no kwitangira imirimo kuko ni gwo gwaruka gwo nyene twazananye ino bafise ibintu biboneka cane bamaze kurangura mu bijanye n'amakoperative mu bijanye no kurima n'ubworozi usanga bafite inkoko usanga bafite ariko barasaba biboneka usanga bafite amasusuma idea bashoboye gushyiraho rero nobahanura kubandanya dufatanye mu nda kubanayatwumvira impanuro z'abatukaba z'abatujejwe nacyo cyane ubushikanganje bw'ugwaruka kandi kimwe nacyo tukabandanya gukorera hamwe bizofasha cyane ko dushobora gukora ibihugu byacu ku mugabane w'ibihugu bikenye
mu twibutse urwaruka rw'abarundi rwitabye iyo nama rungabiki
turi 20
ni byiza cyane rwose hanyuma ngo ubugirigiri bugira babiri akamumotera abanyapolitike kugira ngo nabo nyine bafashe turazi ko ikorwa bakora mu kugerageza gufasha ugwaruka gukemura ibyo bibazo byose twabuvuze haba ubushomeri haba uburaro ari ibikorwa bihambaye cyane rwose kandi imigambi iri kwigafatwa ariko akamumotera abanyapolitike muri rusange atari abo mu Burundi gusa ni nk'aka
kama twatera abanyepolitike bose muri rusange ni uko bokwirinda kuguma bakoresha ugwaruka ku nyungu zabo bogira boraba bagashima ineza y'ugwaruka bagashyira imbere cyane cyane ibijyanye n'iterambere ry'ugwaruka bakayirinda kandi hagati yabo kujyana kuko nibonye nicyo kintu nyamukuru gituma ugwaruka rusubira inyuma nicyo kintu nyamukuru nabonye gituma imigambi y'iterambere isubira inyuma baje hamwe bareke ibintu byo guteza umupfungo no amatora baye bagire nk'uko bagize mu Burundi bamenye ko fair play bagire nk'uko bagize mu Burundi bubahirize uwatsinze niwe atware mugabo watsinzwe ntabari watsindwa muri Afrika niko turiko turabibona abantu bose bubahe icyo bita itegeko gutyo bidosha bidufashe cyane rwose ko imigambi rwafasha kandi tukagenda neza
hari mu gusozera n'ikindi kibazo gihambaye cyane rwose Eric Nsengimana ikibazo cy'ubungane hagati y'abakobwa n'abahungu icyo kibazo muri iyo nama mwagitoreye muti hariho ibibazo bihambaye cyane rwose aho ibihugu biteye imbere ubona ko bishyira imbere cyane rwose kandi ibihugu biri mu nzira y'amajyambere bitera akamo gasaba ko haba ubungane hagati y'urwaruka abakobwa n'abahungu haba kuje amashuri cyanke ubuzi icyo kibazo coba caraganiwe ko cyanke ikibazo mu tekanya kuganira nk'ejo muracafite umunsi
oya icyo kibazo twarakiganiriye ko murazi ko amanama henaya adashobora gusiga inyuma ikibazo cyane na cyane cyanke jenda ni ikibazo gikomeye cyane rwose nkoramutima ndetse nuvuga ko batumvikanye ko kubera ko bamwe bavuga bati ifu ko abahungu n'abakobwa bangana abandi nabo bakavuga bati ntibikenewe ngo bamaje gutera ingorane mbere baca batanga n'akarorero ati mwaraye numvise ibyo ubuserukire inama nshingamateka y'u Burundi yavuze ati ko abagore n'abagabo ati abagore bidakeneye ko baja gutorana iwabo ati rero ariko abahohotera agateka k'umugore abandi nabo ati sibyumva kiracyari ikibazo kiri ku meza twibaza ko ari ikibazo gishashe cyo gutorera inyishu vuba umuntu akamenya ingene acita na ingene acavuye muri ntuseye ikavuye mu nzira cyangwa se kiri ikibazo nyine umuntu ashobora gufata uko kiri murabyumva se ikibazo cyoroshe cyane
icyo kibazo hariho abavuga ko ibyo byiyumviro byataye igihe aho havuga ko
Bo twege kubijanye na n'icyo tubivuga ko dufate nk'umukobwa giye kugira gutorana iwabo habaye igihe atari hari hanyuma tugafatira kandi no kuri reyalite nk'uko gihugu cy'u Burundi hari ibintu bita ngo biseke kenshi na kenshi usanga bake bagenda bakagurisha amatongo iwabo bayabahaye ngo bayarime abakobwa baca bagenda bakayagurisha bayagurishije bakabinjije mu muryango uwundi muntu mushasha nta wuzi inyifatazanana ugaca usanga
Sengimana andabona kanya katujanye nashaka kugushimira cyane gose ya matelefone y'abatumire bacu Kelly Eni Ela Mukeneza na Beni ya goranye ariko mwashoboye kuguma ngaha na telefone yanyu na mwebwe mwategereje gusaba yo muri Tanzania nashaka ndabashimiye cyane gose ndashimiye kandi n'abanywanyi bose yaje bateze amatwi ikiganiro cyacu mwisanga cyo munsi mugira amahoro mugoroba mwiza mwiza.